Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miri wenchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Uko gatatu saa 12 kumugoroba ushika bukeye kuwa kane mu masaha saa 6 ari mfungiye ahantu mvundagara hasi anakwisima hatazi gukubungwa hariyo ibintu bijyana by'ibikoko by'ubwoko bwose.
Numenyesha makuru antediteste niragira korera radio abadagi de Trevera inyuma y'ukurekugwa nyuma y'indwi yaramaze afatiwe muri Uvira muri Congo. Iyo nkuru turayigaruka ko mu ntango zano makuru. Nongere ngire mwiriwe umenyesha makuru antediteste niragira korera radio abadagi de Trevera ri de games ya kuva kuri no wa kabiri ku muhingamo ni nyuma yo gufatirwa ibuvira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ndwi heze. Antediteste yabwiye amenyesha makuru bagenzi biwe ko yarapfungiwe ahantu habi nkuko muvyumva muri no nkuru ya Eloge wirikaneza umunyamakuru wacu ibujumbura.
Nuko yiye mamire neza ndashima ko nsubiye kubona Burundi agabukanje kamavukiro ndaneza ryo kandi ko ngiye gusubira kubona umujyango.
Ono umenyesha makuru antedetse niragira yavuga ko yiyumva nyuma y'iminsi 6 y'amazi atidegembya inyuma yo gutabwa muri yompe ni pereza rya Congo ku munsi wa gatatu w'indwi heze. Womenyesha makuru akora igisata cy'igifaransa cya docevere y'abadagi mu Burundi yabonetse arushe mu maso asa n'uwataye ibiro ku bari bamumenyereye yatubwiye icyo umucoko wavuye ko
nuko cyari hazi kumenya cyane gose ukuri bada kuva mfashwe kuva kwa gatatu saa 12 kumugoroba ushika bukeye kuwa kane mu masaha saa 6 nari mfungiye ahantu mvundagara hasi anakwisima hatazi gukubungwa hariyo ibintu bijyana by'ibikoko by'ubwoko bwose hariho ibinyegeri hari ibihere hariyo ninda n'ungahandagwaye nda mu mpunzu niko ndabahenda sibanga vraiment ivyo bintu byose byaraye birangya bisubira kandi birangya nuko umuntu vyara bigoye cyane gose twadufisa kantu nyine kakadobo umuntu yikora ko yagombye ku yo kwitabara niko ari bampaye niko nyakadobo nakoresha iyo zero byose.
Urwego Sense rucunga ngene iminyamakuru bikora mu Burundi rwashimiye abantu bose bafashije kugira ngo bamenyeshe amakuru arekurwe. Emede Vine niyo kwizigirwa icegera cy'umukuru wa Sense yari yishikiye mu biro by'iperereza aho niragira yashikiye kuvejo ku muhinga.
Twashaka gukenguruka ku rwego rwa Sense kubona igipolisi cy'u Burundi gishoboye kudushikiriza umujournaliste niragira antiditeste yahora amazi misa afatiwe muri Congo. Turashimiye Imana cyane gose ko yamuzigamye kandi turashimiye n'igipolisi ko cashoboye gukora citanze cyane gose kugira ashobore kuba uno munsi turi kumwe ngaha mu Burundi. Tukaba dushimiye rero umuntu wese yagize uruhara. Turashimiye polisi, turashimiye n'abandi bose umuryango abashoboye kuba ngaha n'abatanze amakuru y'ihumure. Tukaba tubashimiye kandi tukaba tumushimiye nawe nyine ubwiwe yuko yashoboye kwiyemerera amakosa.
Amwe muri aya makosa tuyabwirwa n'ubashirwa ko ariko akemeza ko mu gufatwa yajaniranijwe.
Ubwa mbere mu kuva ngaha birasaba konca ku mupaka uzwi n'amategeko. Je narabikoze none afite document ifasha n'afite passeport niyo nakoze mu kujabuka. Hanyuma byasaba kandi ko mba afise ikintu twita ordre de domicile mu Gifaransa naho umukoresha wanje. Icyo rero narashemeye ko ariko so nakoze nari bagiye kugisaba. Ibyo niko byambye nakoze. Hanyuma ikindi nacyo hari kimwe kintu bita mu Gifaransa accreditation. Icyo nacyo nagihabwa n'ubutegetsi bwa Congo. Nacyo ngo kironka ariho uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere nuko uca nka muri ambasade ya Congo mu Burundi bakakiguha. Cyane naho kwagenda ngeze muri Congo ku butaka bwa Congo ukagisaba uciye ahantu bita muri agence nationale de renseignement aha mu buvira. Kuvuga ko niho nangiye gukorera. Umwanya nako ndagerageza kurondera iyo ntuze iyo accreditation bajya muri Congo n'umwe naracimfatwa. Narayironka kugira ngo impermite gukora akazi kanje.
Ivyashiki umenyesha makuru niragira umufatoni niyo kwizigirwa bona ko bikwiye kubera icigwa abandi banyamwuga.
Twabiyaze kandi yavyemeye ko ryabaye ikosa yadusiguriye impamvu vyabaye anavuga ko ari n'icigwa yaronse ko bitari buzosubira na rimwe kumushikako. Kandi tukatuboneho n'akaryo ko gutera akamasho na liste bose iyo bagiye gukorera bundi butaka ko bokwibuka gusaba izo mpusha. Ico kirashobora gufasha mu gihe cose ho bahabaye umuntu ashikiwe n'ingorane araronka atabaza kare mu maguru mashi.
Ante Diteste Niragira yari yafashwe agiye gukora inkuru ku buzima bw'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ifata kibanza yahitwa Kavimvira mu karere ka Uvira muri Kivu ya Majepfo mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Amashirahamwe ahanira ubwigenge bw'amenyesha makuru harimo RSF ry'amenyesha makuru batagira imbibe ni radio akorera Deutsche Welle bari bagumye basaba ko yorekurwa. Claire Kahn-Schreiber atwara igisata cya Afrika muri RSF yabwiye ijwi rya Amerika muri make ko ari umunezero kubona umumenyesha makuru Niragira yarekuwe imbere yo kongera ko kw'iryo shirahamwe giruhukije. Eloge Urikaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Urikaneza kuri iryo donido. Tukiri mu Burundi, leta y'u Burundi yarungitse kuri uno wa kabiri intumwa zayo mu ntara z'uburaruko z'igihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo kugwanya ubucuruzi bwa magendu na cane cane inyuruzwa ry'ikawa mu ntara ya Kirundo. Hari icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, kimwe mu vyo abanyakirundo bamutumye harimo gusubiza mu minwe ya leta igisata c'ikawa Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
Intara za Kirundo, Kayanza na Muyinga nizo zagendewe n'intumwa za leta kuri uwa kabiri. Izo ngendo ziri mu rukurikirane rwo kugendera intara zose ziri ku mipaka mu ntumbero yo kugwanya urudandazwa rudaciye mu mategeko n'ibiturire. Mu ntara ya Kirundo hari icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Nkurunziza Joki Chantal. Uwo mufasoni yabonanye n'inzego zitandukanye muri komine ya Busoni ku mutumba wa Marembo mu bijyanye no gutuza ubucuruzi bwa magendu. Cegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka yashimikiye cyane ku ikawa, yabanje gusigura igituma ikawa ishinzwe ijisho kurusha.
Ikawa tuyifise igitego kiduha amafaranga yaciwe, murazi ko tutwara amarundi tugiye kugura igitoro, dutwara amarundi tugiye kugura ibiti, dutwara amarundi tugiye kugura vya vyuma twubakisha, murazi ko dutwara amafaranga yaciwe. None mu gihe ya kawa zoyirushije rumwe tuzoza turuhangahe, mukirumbire ko kugira ngo uwabikora asubire akubite agatima amemere.
Merikiyero na Nkwahomba buramatari w'intara ya Kirundo ati turi ku kivi.
Imbere twa tumaze gufata n'abashoye kwa mu Rwanda hafi biro 130 muri komine ya Ntega, twarafashe kandi n'abari ku barashora ubutare. Twamaze gufata nk'iki gice giheze cy'umwaka ibiro birenga 180 mwarumise n'ikamyo yafatiwe mu za Muyinga bakanuganuganwa yuko iba yitwa umwimbu w'ibiharage bivuye muri komine Bugabira.
Gerard Ngabonziza umukenguzi amateka yatowe mu ntara ya Kirundo nawati abarundi badakunda igihugu birabagora kwihanganira igiciro ikawa igugwa ko mu gihugu cy'u Rwanda.
Twebwe ikawa zeze ubakamayizine aho hakuri mu Rwanda nta kitinatima cy'ikawa uri kuragendurayo usobona batokije ubakamayizine baca bashyira amafaranga menshi kumwavuga bati amafaranga y'u Rwanda afite agaciro usumba y'iwacu. Iyo utakunda igihugu udakundika ihugu by'ukuri hari abantu rubati ba mutima watakaye usanga acavuga ati reka nje kurondera ry'amafaranga niyo menshi. Icyo ni cyo kintu cyinshi tubona twebwe kitubangamiye kuko ku kigwanyaho turagerageza.
Musitanteri wa komine ya Kirundo Misago Stani abona ko byo bavyiza igisata cy'ikawa gisubiye mu minwe ya leta.
Muribuka ko igihe bavuga yuko kitegwa cy'ikawa kijya mu minwe y'abikorera ibyabo ariho cyatangiye gusubira inyuma. Bamwe mbere bari basanzwe bagikoreramo nk'amasogestar barasubira inyuma kubera bagura ikawa nk'uko bagura ibiharage, uko umwe wese abyumva agatanga igiciro uko acumva, gutyo ikawa rero itangura gutaka novera kandi kari gahari bamwe barazirandura. Leta rero yihagaze ko ntisubire gushyira mu mwanya w'ikora ibyabo ikawa izosubira nk'agaciro.
Ubushora ikawa mu makungu bidaciye mu mategeko asa n'uwiyambuye akabira, niko icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Nkurunziza Joki Chantal abibona, akavuga ko urugamba rwo kugwanya ubunyonyezi bw'ikawa rwatanguye kandi rutagisubira inyuma.
Nanjye mvuga ati turashaka kubutanga turi mu muryango ngira ngo mwarumvise nka musantere wo muri komine Musika w'Ingozi iko yarakuwe kandi ntiyari wenyine. Sibyo, nicyo gituma rero imbwe yo muravuganye ngo murareganye
n'abandi bari mu nyuma naho mvuga ati ubunye ikamanye ihoti ko turakora buje cyaratanguye kiro kirakogwa
muri yo nama harabajejwe intwaro ku gwego go hasi abajejwe umutekano mu gipolisi no mu gisirikare gushika ku nzego zo hasi hamwe n'abadandaza naho ikiganiro cyugururiwe bose abari muri iyo migwi ndetse hari niyavuzwe mu bijyanye n'igiturire ntaco bashikirije mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika. Turabandanya n'amakuru tubafitiye kuri uno mwanya. Kuri uno wa kabiri abashinga amateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko batanguye kwiga amafaranga umuryango uzokoresha mu mwaka uza. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera Arusha ariko arakurikirana ino nkuru. Mwiriwe Claver.
Miro neza byane nini nazo
ico gikogwa kigeze
ico gikogwa neza na neza aho kigeze inama ashinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bariko baracaha hirya no hino ico kibazo cy'amafaranga leta nako umuryango wa Afrika y'ubuseruko uzokoresha ku mwaka uza ntibaravuga neza ingenangana ariko baravuga yuko harimo bimwe bimwe bashobora kongera ko cyangwa naho ibyo bashobora gukura mu bijyanye n'ingene amafaranga yatanzwe ariko ico bagarutse ko cyane cyane n'ingene ayo mafaranga akoreshwa neza na neza kwa tatamwe mu bunyonyezi n'ibindi.
Claver, ibihugu vyose vyo vyarahejeje gutanga intererano yavyo y'uyu mwaka narijya umwaka wabo uzohera mu kwezi kwa gatandatu.
Habanamba nta gihugu na kimwe cakwije amafaranga yose yategerezwa gutangwa. Ubuganda nibwo bwatanze menshi, bwatanze ibice bigera kuri 91%. Hakurikira igihugu cha Kenya cha tanzu 52 kw'ijana, Tanzania iza kumwa mu gice cha gatatu kuvu yatanze bice bigira ku 33%. Rwanda rwatanze bice 48%, ariko Burundi nta ni 11 bwatanze murano amafaranga uno muryango wa Afrika buteruko uri kuratanga ari uri kurakoresha nako ari Burundi rakaba ari gofise ibirarane binini.
Ni igikorwa kiriko kiraba mu gihe hasanzwe hari kibazo cy'ubunyonyezi ku gwego go hejuru kivugwa muri ugo gwego. Hari byo byavuzwe muri ico gikorwa
cyo bagitsimikiye ko cyane mbere ha abashinga amateka bakaba basabye ubutwari na mashinga amateka ya Afrika y'ubuseruko yuko yosaba byihuta inama shiranganje ya kano karere hamwe n'abakuru b'ihugu kugira ngo babanze bakure mu nzira ico kibazo kuko bavuze ko amana no muri ayo mafaranga make yatanzwe hagiye mu bunyonyezi ngo yarayakoreshejwe ibyo atategereza gukoreshwa ngo hari nayagiye mu buryo butaboneka ngo hari mbere nayo atagara gara neza yari muri ayo make yatanzwe bakaba basabye ko huboneka icyo bise gukingira impanuka yocikira amafaranga umuryango wa Afrika buseruko ukoresha bakaba bavuze ko mbere bitazonoroha kugira ngo batore ano mafaranga azokoreshwa ku mwaka uza mu gihe batarabona raporo yerekana neza kimwe ku kindi ingene amafaranga y'uno mwaka ariko arakoreshwa.
Urakoze gose Pierre Claver niyo nkuru uraza kugaruka utubwire byinshi makuru yacu ari imbere kuri ico gikogwa uri kurakurikirana umva inama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye kwiga amafaranga umuryango uzokoresha mu mwaka uza.
Murakoze namwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika kano kanya ni kakanya k'abakunzi b'ikiganiro muri isanga. Murabimenyereye ko misi yose ya kabiri nkano mango tubasubiramo igice c'ikiganiro muri isanga muba mwakurikiranye igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Uno musi mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yari yaramutse yagihariye urwaruka aho be n'abatumire biwe barabiye hamwe uburyo rwaruka guhabwa inguvu biciye mu buhinga bwa none ni mu gihe kino gisagara cha Washington kiriko citegurira kuzoberamo mu kwezi kw'indwi higanwa rifatiye ku marobo ni mashini zishobora gukora imwe mu mirimo isanzwe ikogwa n'umuntu zakozwe no rwaruka mugenzi wacu eje ni mukankusi rero yatanguye abaza Canisius Bindaba arongo ishira hamwe Eglise rikorera ibujumbura mu Burundi ryatumiwe ahavuye uyo mugambi wo gukora marobo twongere tubatega amatwi
icyo gitekerezo cyaje imbere yuko kikifika ko dusanzwe dukorera mu ishira hamwe Yuko Great Lakes Initiative for Communities Empowerment isanzwe yigisha abana ibijyanye na bya informatique kandi kigafasha n'amashuri kuronka za ordinateur ku buryo bubayabaye abana bakaza bakiga kandi n'amashuri akazibona tukongera tugakora ibijyanye no guhindura ibintu byamaze kononikara ibikoresho bya mudasobwa cyangwa ordinateur byamaze kononikara tukabihindura kubuye bishobora kutonona ikirere cyangwa abantu babo bariko barakorera amwe ni kongera tugakora amaformasiyo ku bana tukabigisha ukuntu bashobora kurondera ubuzima bakubaka amashyirahamwe yabo bagashobora kuronka ubuzima no kubuhereza abandi icyo cyiyumviro cyagiye kuza kugira ngo tubuhuza abana kubijyanye no kubaka ibyo twakwita ibikoresho bifasha mu bikorwa bimwe bimwe mu buzima bwa minsi yose haba mu buganga haba muri mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere cyane n'ibindi aribyo bita robotique mu rurimi rw'ikinyamazuru nk'uko tubyita mu gifaransa cyangwa mu cyongereza
none abana muhitamo muvuze ko n'ubundi mukorera muri iryo shyirahamwe abana mu bahitamo gute kugira ngo bakore utwo tumashini
hari abana bamwe basanzwe bagira imyimenyerezo ndanyine mwarimu shyirahamwe ryacu bakaza kwiga abo rero harimo abo twahisemo bashobora turabasaba kuyandikisha ku buryo bashobora gukorera utwo tumashini twitwa marobo hama bamwe bariyandikishije abandi ntibabyumva ariko abo nyine turi kumwe nibo bashoboye kuramiriza ku buryo bashobora kuvuga ati iki kintu ko ari gishyashya reka twumve iyo gitera kiza hanyuma tugikurikirane niyo mpamvu bashoboye kuronka ayo mahirwe yo kujya muri iyo kipe nk'uko mwabivuze izo yaronse uburenganzira bwo kujya mu mahiganwa muri Amerika muri uko kwezi kw'indwi kuza
mukenera ibikoresho rero mwarimu tubwiye nko gukora imashini zifite ibibazo mukenera ibikoresho byo gukora izo za robo ibikoresho mubivana ahagana hehe
ibikoresho dukoresha mu gukora izo za robo birava kuba ntidusanzwe dusikaniye ubucuti bo hanze muri za Amerika bakadufasha kubironka byo tubishika nino tugafasha abana kubibigisha kugira nabo muri kazoze bashobore kubyigisha abandi kuko ubumenyi murazi n'uruhererekane ku isi yose nzima yego
utwo tumashini uravuga ko dushobora kuba twakoreshwa no mu bitaro n'ahandi mu mirimo ya buri munsi murateganya kuzazishyira ku isoko aha ndavuga kuzazigurisha nyine utwo tumashini mugakora twinshi cyangwa se murateganya kugira ngo mufashe abana kongera ubumenyi bwabo mu kiciro bagezemo
ego ibyo ubutiracyari mu ntango iki kintu cyatanguye mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'ejo wa 2016 niho twamenye ayo makuru turasaba abo bantu bari muri Amerika basanzwe badufashamwo ko twokwinjira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryubaka ibya robotiki cyangwa amarobo baratwemerera bamaze kutwemerera nuvuga ko bikiri bishyashya kuko robo ya mbere tumaze kubaka twayihereye mu kwa gatatu tuyigeza muri uku kwa kane urumva dufashe igihe kirekire mugabo bo babimenyereye bashobora kuzubaka umwanya mutoya nagira ngo rero muri kazoza turashobora no kubaka izindi koko zishobora gufasha mu bikorwa bya minsi yose tukazishyira ku isoko kuko tubandanye dukora ubushakashatsi tukagira tukarondera ukungene bizaba gukora izindi bizaba zifite ibikorwa bifite umumaro ukomeye cyane ku rwego rw'ubuzima bwa minsi yose
ye muri uko kwezi kwa karindwi rero nk'uko murimo kubivuga muzaza inaha i Washington kumurika akamashini mwakoze muri iryo rushanwa rizahuza ibihugu 160 byo ku isi kwitegura mu bigezehe
kwitegura nk'uko nabibabwiye twatanguye imyitwaro mu bijyanye no kumvisha abana uko ibyo bintu byinjiramo n'umumaro wabyo mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2017 ariko imyiteguro nyaryanye no kubaka icyo gikoresho cya robo twayitanguye mu kwezi kwa gatatu niho twaronka ibikoresho bivuye muri Amerika hamwe abana abashoboye kugumana natwe hanyuma tuyubaka tubanza kubaka iya mbere ariko yari ibintu atacyo yokora urazye urukino tuzaba tugiyemo ruzaduhuza n'ibyo bihugu 160 na bingahe bizoba biri Washington tubona nta mumaro yo tumaze tubona kuyisambura guhindura hamwe n'abana turubaka iyindi nshyashya ishobora gukora igikorwa dushaka ko yokora muri ayo mahiganwa azobera Washington kuri kino gihe tuvuga n'imyitego aho tuyigezeye twaramaze kubaka iyo robo irakora ariko dushaka n'ubundi kubandanya dushyira ko ibindi bikoresho bya cyangwa ibindi bihimba byayo byadufasha gukora ibindi bintu bikomakomeye bihuye n'urukino tuzaba tugiyemo.
None Bwana Bindaba, ubwo muri iyo mashini muvuga ngo mwashyizemo ibintu murongera murayivugurura, mwahereye kuwe mwari mwakoze, hanyuma icyo izakora ni iki niba atari ibanga?
Iyo nta banga ririmo, ikigo nyamukuru gishingiye kuri iyo kompetisiyo cyangwa ayo mahiganwa tuzaba tugiye mu Washington ni uko ku isi nzima uno munsi hari ikibazo cy'amazi ku isi, hari mu mpande nyinshi z'isi abantu baragwanira amazi, hari ahagenda arakama bivanye n'ihindagurika ry'ikirere ku isi. Robo twakoze niyo ishobora kudufasha mu bijyanye no mu byiyumviro kugira ngo ishobore gufasha abana no kwiyumvira ko bashobora gusukura amazi aho baherereye. Robo ikamanuka mu mazi igatoramo amazi acyafurika ikajyana muri za laboratwari zizwi kumwe na zita mu kirimi cy'ikinyamazuru, hanyuma abahinga bagaheza bakayahingura akaba meza, ikongera igafata amazi meza ikajyana ahantu ushobora kuyabika kugira ngo abanyagihugu bashobore kuyakoresha ari meza bitabavunye cyane. Icyo ni cyo kintu tuzaba tugiyemo, cyane cyane kugira abana babimenye yuko ku isi bashobora gutera ikibazo cy'amazi meza cyangwa cy'amazi mabi sinzi ko nazita mu kuyagira meza biciye mu buhinga bwa tekinoloji nyine nk'uko namaze kubasigira
hejuru. Kizaba ari igikorwa cyiza cyane kubera ko ikibazo cy'amazi ni ikibazo gikomeje kuvugwa cyane mu bice bimwe by'u Burundi. None nagira ngo noneho tuvugane n'umwe mu bana, umwe mu bana muzazana inaha ngaha
kumwe ngaha ari hasi harashobora kwishyura ku bibazo ku bimwe bintu saba umukiza
Kevin, uranyumva?
Alo,
ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego.
Ngushimiye rero aka kanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri iki gikorwa cyanyu iri shyirahamwe murimo. Umukuru wanyu Bwana Bindaba Canisius yaramaze kutubwira ko bitangira hari abana bagiyemo abandi bamwe bakavamo, wowe n'iki cyatumye ubyitabira ukagumamo kugeza no kuri uno munota aho ufite n'amahirwe yo kuza inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurushanwa n'abandi, n'iki cyatumye ugumamo?
Icyatumye ngumamo ni kubera nabonye kari ibintu bishobora kumvira akamaro muri kazoza yagira akamaro abandi, ndabyitaho ndabikunda gushika n'ubu.
Wabikunze kubera ko wari usanzwe ukora biriya bya informatique, cyangwa bakubwiye bati ngwino wegera abandi wahise wumva ari ikintu kikujemo mu mutwe nawe ukumva ugikunze?
Nagikayise kinzamo nyine mu mutwe, kandi nibyo nyine ko narisanzwe ni ibintu bya informatique, nabonye ko ari ubundi bumenyi niba ngiye kuronka.
Ufite imyaka ingahe mbese?
18.
18, ubwo uri umunyeshuri ukabana n'akanya ko gukora ibyo bya robotike?
Ndi umunyeshuri. Akanya nakabonanye.
Ntabwo se ababyeyi bavuga ko bishobora kukurangaza bigatuma utita ku masomo? Ndagira ngo ube wagira nk'inama ababyeyi baba batarashyikiye yenda ko abana babo bajya muri iryo shyirahamwe ryanyu, nk'ababyeyi wababwira iki ukurikije wowe uburyo ukoresha igihe cyawe mu kwiga no kujya gukora uturimo two muri iryo shyirahamwe ryanyu, wababwira iki?
Ababyeyi bababwira yuko bitabuza abana kwiga kuko twebwe nyene turamenya umwanya tuviga bivanye n'ibibazo twa dufite ku ishuri tukamenya nti ejo turafite ibibazo cya twiga hirya y'ejo urumva ntizishobora kutubuza na gatoni yuko twokwiga ariko abandi bavyeyi na batera akamo barungika abana babo baronke ubumenyi kuko ibi ni ibintu bikamara mu buzima bw'umuntu
naho abana bo wababwira iki nk'abo babivuyemo cyangwa se abandi batigeze bashaka kubijyamo cyangwa abakigigimiranya bumva batari basobanukirwa bo wababwira iki
bona babwira nti nabo ndabahaye ikaze kuko ibi bimwe ni ibintu rero kuri byo byarangiye ndibaza ko n'abandi kandi ndabyizeye n'abandi ko byobaryohera ntabwo byotubuza kwiga ahubwo byoturonsa ubundi bumenyi mu buzima.
Niko se Kevin, ubu uritegura kuza rero muri Amerika si kera neza ngo ndi mu kwezi kwa karindwi. Urumva umeze ute mu mutima wawe urumva nubwa mbere uzaba ugiye mu ndege?
Nubwa mbere.
Ubu rero urumva warabyakiriye ute, wumva umeze ute mu gihe utegereje kurira indege ukaza no kurushanwa n'abandi inaha ngaha?
Bwa mbere nabyakiriye neza kandi byarangiyohewe nimu ndaryohewe kuza kurushanwa n'abandi bihiganwa nkabona abandi ibyo bashoboye gukora natwe tukabereka ibyo dushoboye gukora abana bavuye mu bihingwa bitandukanye tugashobora kwigishanya tukazana ubwo bumenyi twakuye hariya tukaza kubikoresha ino mu kwigisha abandi no kuba mu kubigishanya.
Nizere ko muzahigira byinshi hanyuma mukagenda mukasubira mukajya kwigisha abandi mu Burundi ndetse mukajya mwambuka n'imipaka mukagera n'ahandi batagize amahirwe yo kubikora.
Yego, abo tuzomenya byinshi nyine kuko tuzaba duhuye n'abaturusha ababitanguye kuva kera kera n'ibyo bya mbere n'ubumenyi bwinshi tuzokurayo tuzokwigisha n'abandi n'ibindi bihugu bitashoboye kuronka amahirwe yo kubijyamo.
Ye, ndagushimiye cyane.
Uruhagarara.
Nahumiwe! Mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwaje tugasamara, baradufye ta twese.
Banirumve ko.
Ngo nje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da
buba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba turake ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje, urukundo ngukunda ruruta byose, ivyuko uri umusereko nanjye nkaba umurengero mafu.
Nigikina muri kirukuri ku ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Nuko rero akaba ari nongaha tugomba dusozerera ibiganiro byacu vy'uno mwanya. Bakoza nyamakuru batandukanye baduteguriye inkuru zitandukanye, zimwe muri bozo twobibutsa no kumenyesha makuru. Ante Diteste Niragira akorera Radio Abadagi de Chovera yidegemvya kuva kuri no wa kabiri nyuma yo gufatirwa yuvira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ndwi iheze. Ante Diteste yabwiye amenyesha makuru bagenzi biwe ko yarafungiwe ahantu habi cane. Mwavyumvise kandi kuri no wa kabiri abashinga amateka mu muryango wa Afrika y'ubuseruko batanguye kwiga amafaranga umuryango uzokoresha mu mwaka uza. Naho biruko ibihugu vyose ntibiraheza gutanga intererano yavyo y'uyu mwaka, ni mu gihe bitegekanijwe ko uzorangira mu kwezi kwa gatandatu kuza. Abakunzi buhinga bwa none mwa mushaka kumenya ivyamarobo, no kuvuga ama mashini ashobora gukora imwe mu mirimo isanzwe ikogwa n'umuntu zakozwe n'ugwaruka mu Burundi, mushobora gusubira kumviriza ikiganiro muri isanga muce kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. aho no musi mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yari yaramutse yagihariye urwaruka, aho abatumire bamubwiye imwe mu migambi bariko barakora bijanye nivyo vyamarobo. Yakoze Fatuma Limasi Kalala yashikanye amajwi ahiwanyu, abandi bakoze nimwe mwatwumviriza Diane nazo mari muri kumwe kuri mikro ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugire umugoro mwiza n'ijwi rya Amerika.